Mwaramutse incuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije nkaba mfise abatumire bakomeye cyane rwose abantu bose barazi umushyana yitwa Leonce Ngabo yabaye kirangiranwa cyane rwose mu byerekeye imiziki mu Burundi kandi amasinema n'umuntu amaze kurangura ibitari bike turi kumwe kandi na Jean-Pierre Harimana nawe nyine asanzwe azi ibyerekeye amasinema hamwe na Edi Munyaneza nawe nyine afise ugushaka cyane rwose kandi asanze azizi ivyerekeye gutunganya amasinema abo bashinga nahe bose ndabashimiye kuba mubonye aka kanya kugira ngo tuganire uyu munsi tukaba dushaka kuganira cyane cyane ku vyerekeye festival iri kwirategurwa mu Burundi eka buca iba tukavuga kandi no ku vyerekeye ibibazo n'ibindi bintu byose giriya kamaro abantu bose baba bafise umutima no gushaka gutunganya amasinema haba mu Burundi cyane mu kindi gihugu cyose kiri mu nzira ya majambere narinze kwatesha kanya rero reka mpe ijambo mushya ntahere Leonce Ngabo atubwire cyane cyane ibyerekeye iyo festival iriko irategurwa ubwa mbere na mbere mushya ntahere Ngabo ni kuki iyo festival igira nka gatanu umugambi wayo ni uyuhe ka abantu matumiye ni bande
mbanje kubaramutsa mushinga nawe nkumbikije mu by'ukuri festival yacu yatanguye mu 2009 nkurikije je wakati nari nsanzwe nkora mu by'amasinema ngira nari maze gucamwo abantu twari tumaze kumenyana muri uwo mwuga ama ico gihe nari muri Canada ndavuga ndi ni kuki iwacu togira iyo festival mu kibindi bita isabukuru ry'amasinema mu Burundi niyo nayitanguye mu 2009 n'abagenzi uriya ngo duhe akari yo bakiri bato bashaka kugira ngo bimenyekanishe cyangwa banonose umwuga wabo wo gukora amasinema tubaha uburyo bwingira bumenyekana mbere no gukarisha ubwenge kugira ngo batere imbere icyo cyari intumbero ya mbere intumbero ya kabiri kwari ukugira ngo tumenyeshe amakungu yuko mu Burundi n'iwacu dufise abahinga b'amasinema ku buryo batumira tubamenyeshe iwacu natwe bashobora kudutumira iwabo twe kugira ngo duriganwe n'abandi mbere tukarahurira bwo n'ubwenge hanyuma ica gatatu murazi yuko ibintu bice mu masinema n'ibintu byerekana igihugu n'abantu bakibamwo ingene bameze nibwo rero bikaba nk'akaryo kugira ngo twerekane Uburundi ubwabwo ingorane zabwo ibyumviro byabyo n'ingene twakorana n'abandi duhanisha twerekana itunga ry'Uburundi mu nzego zose
navuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kumenyereza urwaruka ikarukunda amasinema rubona ko rukwiye gufata nk'iyo kariyeri mbega hariho nk'ibikorwa nkarisha bwenge mushora kuba muhora mutunganya turetse nka za festival bihaka ryo nk'urwaruka canke abantu bose bakunda umwuga wo gutunganya amasinema
ego me kutangura urabona ubu n'ubu ni isabukuru giraga kuko iyo twabitangurana no mugendere yuko dufise bakora amareresinga hanyuma buro n'uburo barabona yuko dufise abantu bijuke iby'amareresinga mu rwaro kandi n'ubwo nuko nga mu Burundi haraca imyaka yo kuri universite kandi bari bashinzwe kwitwa ya communication audiovisuelle cyatanze n'ubwo abahinga ba mbere bahinga mu Burundi abantu basanzwe bakoresha nuvuga ingabirano Imana yabahaye ngo bakora amareresi abantu bose barazi nka filime yanje nakora yitwa Gitorengra ariyo sinema ya mbere yo mu Burundi nuvuga ma sinema ndende ikoreshejwe n'ubuhinga bunonosoye kandi bwarimo n'abanyamahanga benshi bajiwe barazi yuko nanigiye ubundi buhinga bita shini ariko kubera bazi ingabirano Imana yambaye nasho gukora isinema ya mbere mu Burundi iyo dushaka rero nuko uko mwatashe muri isabukuru ryacu nonde abahinga bazakwigisha u Rwanda yine bohingura amasinema twataga ku masinema mato mato birimo bita court metrage n'amadocumentaire uyu mwaka tuzugira nuvuga ishure rya mbere ryigisha gukora amasinema maremare bijya bita long metrage kubera yuko twabonye ingene ibiko biratera imbere amadusanga ariko abyijeje kandi twaje mu bihugu duhanye mbibe benshi bazika bagira amalometrage ivuze ko rero natwe abajeze abakiri bato butangiza gukora amalometrage kugira ngo twerekane ubuhinga nawe tubijeje
imbere yo kumpa ijambo abashinga na Jean Pierre Harimana na Edi Munyaneza nashaka mutubwire mu majambo make cyane rwose abatumire muri iyo festival ni bande ibihugu bizoserukirwa n'ibi
abatumire bo muri festival ni benshi ubwa mbere natumire ba mbere n'abarundi bo mu mihingo yose yo mu Burundi hanze turatumira nk'amasinema azoza menshi azoza mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika mbere n'iby'i Buraya kuko twebwe festivali yacu iraba amasinema yuba yize nuvuga nk'iyo azoza muri Afurika urazi abanyafrika gusa ibyo bibazo byo muri Afrika n'abanyamahanga bo bazungu bari mu bino mu Faransa nuvuga yuko amareresi twategekanije muri programme ashikami 88 ufashe ibihingo byose byimwo ari kumetrage documentaire ari amakometrage ibihugu nabyo bishika hafi 25 izuba biserukiwe mu masinema azokwerekana nuvuga mu batumire twatumiye fatiye nko kubakora amasinema canke nda muri baje badufasha bita abajuje bari amamba bajuri adaba mu bihugu bitandukanye bishanga cyo
igome leka duhe ni jambo Jean Pierre Halimana na Edi Munyaneza nawe nyene barafise ibibazo babaza byerekeye ari yo sabukuru eka hakaba kandi n'ikibazo cyo gutunganya amasinema ukwavyo bashinga nta jambo ni gwanye
Edi Munyaneza ni mu bisanzwe ndi muri bamwe washaka kugira ba tangure kwerekana amareresi yabo bari batunganije ngaha mu Burundi ndi umwe naronse amahigwe kuva iyo sabukuru kivuka hanyuma ya mbere ntitwabona iyo bija kubera ryari rya mbere kumva mu sabukuru y'amareresi kanamareresi twari twatunganije nkwasanga twatunganije twiyumvira amasabukuru kenshi wayitunganya kubera ubikunda ukabika mu kabati nkaje kuva mu 2005 narakora mbika mu kabati zimwe ndazikora ndazishyira mu kabati hari n'izo nashoboye kwerekana kandi narabona yuko zashobora kugira amahigwe nashaka kubaza Leonce ikintu ndabona yuko inguvu arazifise gose aragerageza kuduha icyo tunakwita kuduha akaryo kuduha icyo tunakwita opportunite ikubwira twerekane amareresi yacu nashaka kumubaza nk'ubu kuva mu 2009 hari amareresi menshi yagiye araronka ubushimwe butandukanye mu isabukuru yo mu Burundi ashaka ndamubaze none biherera ngaho isabukuru mu Burundi iherera ngaho canke yoba ifitaniye cyo no kwita partenariat canke imigenderanire n'ayandi masabukuru yerekana amareresi yo muri Afrika mu bindi bihugu byose ku buryo bw'uko nk'ireresi ikorewe ngaha mu Burundi ikaronka agashimwe ngaha nituvuge ngo yaronse agashimwe ngaha tu iyo nka kukajyo nka festival mu Burundi isabukuru mu Burundi ibitware iverekane mu yandi masabukuru yo nitwo kwita partenaire ya festival
bico ruvuga ari byumviro bibiri muri ico kibazo ciwe ubwa mbere no mugira twegwe tutwashuditse n'ama festival atari make mbaje gufatira mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko murazi ko mu Rwanda hariyo festival muri Kenya hariyo festival mu Buganda hariyo festival muri Tanzania hariyo festival muri 2011 nari nabatumye bose baraza turayaga gushika naho ndabaha icimvire y'uko twogira urunani twise novuga réseau des festivals de films de la communauté est-africaine icyo kintu kiracariho n'ubu ariko nawe kitarashingwa tubwiye mu nyubakwa ndacarondera uburyo bukubwira ngo tugire icyo biro kuko twavuganye tugira secrétariat permanent ngaha i Burundi umva n'ikintu twatsindiye mu matora no bivuga gutyo icaka nuko hari amafestival atari make yo hanze tubwiye nka festaco murazi yuko Edi Munyaneza wenyine aribuka yuko igihe ifilme iyo bayitumira yaje gutironga agashimwe bigakomeye mu 2010 umengo hama baramutumira muri Facebook kuko natumiye abaserikiye Facebook hano bajya bo muri Wagadugu iyi filme iyo iraronga agashimwe mbere baramushimagiza barayerekana muri Burkina Faso hose baramujana n'i Buraya hose icyo twifuza rero duharanira nuko ako kamo tugatera amafestival yose kandi nabo baradutera kamo badusa amafilme yacu tomato warungitse hose n'uyu mwaka mworaho kuri programme y'amafestival amwamwe bashaka gusangamo nk'amafilme amwamwe y'abarundi kindi cyumviro nashaka gutanga gikomeye nuko festival mu bisanzwe iraba icyo bita diffusion mu bisanzwe aba icyo bita ba producteur ni ukuvuga bajya batumye filme ikorwa kuko barondeye uburyo nibo baharanira kugira ngo bayigirire publicité na promotion bakarondera ahantu hose bazodandaza iyo festival iyo film ari mu mafestival ari mu mateleviziyo y'amahanga nuko ariko gushika kubera ko nzi yuko umwuga w'abaproducteur ngaha mu Burundi ugikeneye utararonka inguvu zihagije kubwi wacu festival turagerageza kugira ngo turabe abo twocudika kugira ngo baze barasa amafestival yacu mbere y'umura Edi uyu mwaka narashoboye igihe niruka muri Burkina Faso nasho gusatisfa koko bazoza muri isabukuru ryacu tukazogira ico no kwita contrat de jumelage et de partenariat kugira ngo tuze dufashanye mu byo guteza imbere abakora amareleti yacu.
Zeni Harerimana Jean Pierre ne jewe ngora kazi kugufata amasanamu nkongera nkayatanga kubimenyesha makuru no mu reporter d'image nagomba kubaza ibibazo bike ingabo ndega ingabo leose ubona muri festival byoroshe kuzana filme iteguye ikindi nagomba kubaza mbega ingorane zikunda gushika mu Burundi nizihe kubagira amareresi biraborohera mu buryo bwo kugira amatournage biraborohera impusha biroroha uburyo bwo kuvuga amafaranga yo gukora ibyo byose n'ubuhinga bwa buhari ni giki mukora kugira ngo muri festival y'u Burundi abakiri bato baze bahurumbire festival kugira ngo ejo turonke mu Burundi abakora amareresi benshi.
Murakoze Jean Pierre Harerimana. Icyambere no vuga FETICAB ngama festival yose yo kwisi yose irategekanya icyo no kwita reglement amategeko yo kugira ngo abantu bashobore kuza guhiganwa muri iyo festival. Natwebwe turafise iyo reglement mbere yuko dutangura festival imbere y'amezi nk'atanu gutyo ane turama twashize kuri site internet ku buryo abajene bose bashobora kubibona n'abantu bo hanze bakayibona kugira ngo bashobora kurungika amafilme yabo mu cyo bita pre-selection. Tukagira mbere y'abarundi basenye Imana kuko bakiri bake kenshi ntitugorana cyane nk'abanyamahanga kuko turonga amafilme menshi avuye mahanga. Icyo ni icya mbere no mwishura. Icya kabiri no mwishura ibyo yaravuze ati mbega abakora amasinema nga mu Burundi barorohewe kugira amasinema uburyo baraburonga. Jewe mu by'ukuri ibyo ntibibarikiravye FESICAB. Twebwe turi isabukuru twakira amareresi yakozwe. Ibyo by'imvusha n'ibindi mu isanzwe nimwe nako ndasobanura kare byegukira abitwa producteur kuko isinema imbere y'uko ikorwa hariho uwa mbere agira icyiyumviro bajya twita l'auteur. L'auteur ashobora kuba ari realisateur nguko ashobora kuba producteur wenyine kuko kubera uburyo n'ubukene ngabw'iwacu usanga kenshi na kenshi iyo myuga ntitandukanye cyane. Icyo kintu rero nashaka ariko tucumvikana ko kugira ngo abantu ntibaze bazoze baravangavanga ivyumviro cyangwa intumbero ya kimwe kimwe. Jewe banyumbere ka bu producteur ngunda se production grand lac turashobora kumvikana ka bu producteur mugahageze muri festival n'isabukuru hariyo amategeko yaryo.